Nduta na Nyarugusu muri Tanzania.
Niita abakenyezi, akenyezi twara kowe, ugufata bakadwigiriza. Ugiye polisi gahotero karacari.
Uwo numwe mu bakenyezi bacumbitse muri zo nkambi. Ibitero bikorwa ku biro bishinzwe amatora muri Nigeria biteye impungenge ku mutekano w'amatora ateganyijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha wa 2023. Ingabo z'u Burundi n'iza Congo ziri muri groupement ya Bijombo, territoire ya Uvira iri mu ntara ya Kivu, zasabye Colonel Makanika, umuyobozi wa twirwaneho, gushyira intwaro hasi cyangwa se zikamurasa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya n'umugitsi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino. Amatora muri Nigeria biteye na mgenzi wacu Fide Niyongabo.
Abakoze igitero giheruka muri leta Imo iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria baratwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu si mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu n'abashaka kwiyonkora ku gihugu mu bumanuko bushira ubuseruko bitari bwibonekeza muri Nigeria mu bihe bya vuba. Uruhagara kubwicanye bifatiye ku matora harimo atari gake amatora muri Nigeria. Onzwe ejo kwa kane inyuma yuko yagiriwe n'icyaha cyo kuba yazibibarara ryo kumugwa mukuru tera Shekari afise imyaka 23 muri iki gihe yahagaritswe inyuma yuko akomerekeje n'umupanga umunywanyi kuri cyo cyaha akaba ari ukwicwa
abagabo bahohotera kabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro
cyane mu mutima tukabura tubishikiriza Kenya tutwara kowe ugufata bakatwigiriza ubwiye police gahotero karacari
umugabo were yandi
Combo taxi
soziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye ibyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida umuza bikugwa muri ya INSS Makamba Senjumba Stani haratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa
aza aho dukorera muri ya INSS canke naho bagapimirwa mu kibano mu kibano cyase abaremesha kiyago bafise ubumenyi ipimishi cyo gihe bawutoye bace bamuzana muri INSS
ugambere ba yeza mu kibano hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira uko tubashikira tukabapima y'umuntu
itwa ivyoroshe mu myaka yahera tugishikana tamba muri 2000 niko babivuga canke kumugera wasiza nyene agira ko batagende baravuga uwo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera
uyu munywanyi wa NSS amazi imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi ngo bakora ku mutumbi wabo
birakutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro nukuri nari ndagusabye yuko uba wipimishije kiretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magari batameze neza ko ndakusanga kudahuka ruguru meze kavuga ati umuntu wapi reka ndamupime cyane naho ukabona ko agendana
atari umuhero w'isi gutyo wari karajijura akabona kwemera gutinda
kugutangi chambo mubanya jirugu yo yabayi kusimizo chachu Jambo, Avarundi to Little Hussa, Mugusha Kiriza, Jotuna, Kurayaga, Tukahuta. I choose.